Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivuga i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda bifite niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Urakoze Fidele Tiahere ku ruhagarara wa politike ruvugwa muri Mali. Abategetsi ba gisirikare muri Mali ejo ku munsi wa mbere barafunze umukuru w'igihugu, umushikiranganji wa mbere hamwe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi ba leta Mfata Kibanza. Ingendo bamwe bavuga ko igiye gutuma ibya politike muri ico gihugu biyangara mu gihe hari haheze amezi kudeta y'abasirikare ikuyeho wahoza rongo ico gihugu Ibrahim Boubacar Keita. Perezida Bandao, umushikiranganji wa mbere Mokhtar Wane hamwe n'uwo kwivuna abansi Suleiman Dukure bose batwaye mu ikambi ya gisirikare yahitwa Kati hanze y'umurwa mukuru Bamako. Ibi byabaye nyuma y'aho abategetsi babiri ba gisirikare bakuriwe mu bibanza byabo mwihindurwa ry'abagize leta nk'uko amakuru ava mu badiplomate no muri leta abivuga. Umugwi wa ONU muri Mali wasabye ko abo bategetsi barekugwa vuba bwango atakirinze gusabwa kandi babikoze bakazobibazwa. Intumwa zishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika ECOWAS ziragendera Bamako kuri uyu wa kabiri gufasha gutorera umuti icyo bise kugerageza gutembagaza ubutegetsi ubugira kandi. Intumbero nyamukuru yatumye abo basirikare bafata iyo ngingo yo gufunga abo bategetsi ntiramenyekana neza. Tukiri muri Afrika, sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI yaratanguye kumviriza abafisi vyemeza kubyagirizwa umunya Sudani Ali Muhammad Ali Abd al-Rahmani azwi kandi ku izina rya Ali Kushaib yahoze arongoye muhari w'abarwanyi yagirizwa ivyaha cyagahomera bunwa mu ntara ya Darfur. Umushikiriza manza mukuru wa CPI Fatou Bensouda yise Ali Kushaib kwa riwe ari ku mutwe w'ubwicanyi bwabaye mu 2003 na 2004 igihe leta ya Sudani ariko itana mu mitwe n'umuhari wiwe mu ntara ya Darfur. Umugwi w'igihugu ujejwe gukurikirana ivyikiza cha COVID-19 muri Sudani w'umanuko warasubije incanco 72,000 za AstraZeneca zisubizwa umugambi COVAX wari warazitanze kugira zikoreshwe mu bindi bihugu imbere yuko zita igihe. Sudani y'umanuko yisigura ivuga ko itabashije gutera izo ncanco nk'uko vyari bitegekanijwe kubera abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu batazihurumbiye kandi na mashingamateka yaratevye kwemeza ikoresha ryazo ndetse n'igihe kirekire cyaheze bacigisha abazokora igikorwa cyo gucandaga abanyagihugu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muyavugwa hanze ya Afrika, umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken yahagurutse ejo ku munsi wa mbere mu rugendo mu karere ko mu buseruko bwo hagati. Azoganira n'umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu n'abandi bategetsi muri Yerusalemu kandi azobonanira i Ramallah na perezida w'ubutegetsi bwa Palestina Mahmoud Abbas. Umushikiranganji wa mbere wiwe Mohamed Shtaye hamwe n'abandi bategetsi bakuru. Uru rugendo rwiwe muri ako karere ruzomushikana kandi muri Misiri, igihugu cyafashije Israeli na Hamasi guhagarika imishyamirano. Azobana na perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi hamwe n'umushikiranganji wiwe w'imigenderanire n'amakungu. Ni mu gihe ku cicaro c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU abagize akanama kajejwe amahoro n'umutekano bashimye ihagarikwa ry'intambara hagati ya Israeli na Hamase, bongera bahamagarira ko hakwiye amahoro arama ashimikiye kuri leta zibiri zigenga ya Israeli hamwe n'iya Palestina.
Aloyce Bigirimana, urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Amakuru yo mu biyaga binini. Abanyagihugu mu gisagara cha Goma muri Congo baratanguye kugaruka buke buke mu buzima bwabo busanzwe nyuma yuko ikirunga kigize ingaruka zikomeye muri cyo gisagara.
Mu karere kacu ka Nyiragongo usibye ubwoba ibintu birasangaho bigenda neza ariko turi kurindira imisada.
Abo ni bamwe muri abo banyekongo baba mu gisagara cya Goma. Ibanki isi yose ejo kuwa mbere yahaye Burundi ifashanyo y'imiliyoni 6 z'amadolari azofasha mu mugambi wo gutera ibiti. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi ejo ku munsi wa mbere hatangwa inama izomara iminsi 5 ihuza ibihugu 11 byo muri Afrika yo hagati yateguwe n'ugwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe amahoro n'umutekano mu karere ka Afrika yo hagati. Abitabiriye iyo nama bariko barabira hamwe ibibazo by'umutekano, amatora n'imigenderanire muri ako karere. Inkuru twateguriwe n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru.
Kuri uyu wa mbere hatanguye ihuriro ry'abahinga bategura ibizoganirwa ko muri iyi nama ihuze intumwa z'ibihugu 11 by'akarere ka Afrika yo hagati. Umubonano w'abashikiranganji b'imigenderanire canke intumwa zabo utegekanijwe ku munsi wa 4 n'uwa 5 w'iyendwi. Ibihugu byose byarungitse intumwa muri iyi nama. Ibyo navyo ni Angola, Uburundi, Cameroon, Centrafrika, Congo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Gabon, Guinea Equatorial, Rwanda, Sao Tome Principe na Chad. Ibyo bihugu byose bihurira mu mugwi w'amaho wa ONU ujeje umutekano mu karere ka Afrika yo hagati wiswe Comité Consultatif Permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. Mu myaka 6 iheze kuva haduka imvururu za politike n'ijyambere Burundi bwakira inama nk'igihuza ibihugu by'akarere n'intumwa za ONU. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu Isidore Ntirampeba avuga ko ari ikimenyetso gifadika kw'amahoro n'umutekano byasatsagaye mu Burundi.
Baravyihweje baravuga bati oya reka dusimbire Bujumbura kuko havugwa neza hayagwa amahoro hari umutekano. Nikiza coronavirus tugeranije n'ibindi bihugu barashobora kukigwanya ntabwo ari isibe nkuko tuvyumva handi batereka rede uhuri Bujumbura nta kibahungabanya basanga ibintu byose birakwiye kuko mutahure yuko bene wacu bavukanye inama nkizi tutari tuziherutse kandi murazi rituma 2015 murano ko hari mu ndyane hari mu biki mu migumuko uno munsi rero kubona inama nk'ikoraniye Bujumbura nokuvuga ko hakeye harabona hameze neza.
Yamara naho biri uko hamaze iminsi yibonekeza ibitero by'abantu bitwaje ibigwanisho bakica abantu batari bake. Akarorero n'abantu hafi 30 bishwe mu kiringo c'amezi 2 gusa muri ubwo buryo abandi bagategerwa ku mabarabara yinjira mu gisagara ca Bujumbura. Aha uwo mutegetsi arahumuriza abashitsi ku mutekano ucunzwe bikwiye. Mu bibazo bazoshimikira ko harimo imigenderanire hagati y'ibyo bihugu. Aho Burundi burashima ko iyo nama ibaye buriko buranagura imigenderanire n'u Rwanda.
Hagati y'Uburundi n'u Rwanda rero nivyo ntawe bideha imigenderanire yaratsitaye biturutse ku ngwane zo mu 2015 mugabo raba uko ibintu biriko biragenda. Hariho utwigoro ku mpande zose tukurondera ko ibi bihugu byosubira mu migenderanire myiza. Abashikiranganji bajeje imigenderanire bagahuriraga se nyine mba bakabiyaga ko hagere n'ivyahereye hajya n'ukuvuga ko hariho ibikorwa bibandanya mu ntumbero y'uko iyi migenderanire yotosorwa abarundi n'abanyarwanda tugasubira tugasumiranira tukabandanya duhana abageni tukabana nk'ababanyi beza ari naco gituma naho coza ku rutonde rw'ibizovugwa mu iyi nama atamakenga namwe giteye.
Ikindi kizoshimikirwa ko ni imvururu zamazaduka inyuma y'amatora muri ibyo bihugu hame no kugwaniriza umwasi hamwe.
Hariho ibihugu usanga biri mu ngorane mugabe ingorane z'umutekano mu bisanzwe si umutwaro w'igihugu kugatwe kacu. Inzu y'umubanyi iri kirasha ntiwoja ngaho ngo twenge ari n'igihe nagwa wifatwa aho ho nyine kuba ari kugira ngo nimba hari ikibazo kihari tukironderere inyishu kitararinda gukura. Nimba amatora yaragiye araba akabamwe udutosi utunenge abantu bakidoga bakagira gute mu ntwaro rusangi muri demokarasi watsinze n'uwarushijwe bahantu kuboko barakezanya igisigaye haba hasigaye gutunganya utwo tugorane twohava tuzana icuka kibi inyuma yayo abatsinze bashikira ubutegetsi hama mu kurongora igihugu bakamenya ko batwarira bose. Tuzobabwira uko iwacu bimeze tuzokumviriza n'abandi mu bindi bihugu. Ababanyi ngaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo baraherutse mu matora muri Central Africa baraherutse mu matora, muri Cameroon harabaye amatora, mu Rwanda hari imirije amatora.
Bitegekanijwe ko inama igira 51 izo kwitabwa n'ibyegera 4 by'umunyamabanga mukuru wa ONU intumwa z'ubumwe bwa Afrika n'imiryango ihuza ibihugu nka kareka Afrika ubuseruko n'ahandi. Pierre Clave ni inkuru Kigali ku bw'Ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Clave.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi ya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mu Burundi kandi ibangi y'isi yose ejo kuwa mbere yahawe Burundi ifashanyo y'imiliyoni 6 z'amadolari azofasha mu mugambi wo gutera ibiti ku misozi y'amakomine yegereye ishyamba rikimeza rya Kibira. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirika neza ari Nairobi muri Kenya.
Umugambi ni ugusubiza isindi mwaka novera hamwe n'itoto intara za Bujumbura mu burengero hamwe na Muyinga mu buraruko bushyira ubuseruko nizo uri kurarangurirwamo, hakaba hagiye kwiyongera ko Kayanza yo mu buraruko. Umushikiranganji w'ihiga cya leta Domisende yo ku bwayo ya Kiringabire yemeza ko turetse gusubiza itoto isindi mwaka n'amashamba harimo ishyamba kimeza rya Kibira bigiye gukingirwa.
Umugambi usanzwe ufite uburyo bw'imiliyoni 30 z'amafaranga Amerika zo miliyoni 6 rero zije ziyongera ko kugira ngo uwo mugambi ushobore kwaguka, waguke ushobore gushika no mu ntara ya Kayanza na cyane cyane muri komine Matongo isanze ifise imbibi hana n'Ikibira, hanyuma ikaba nayo nyene ari komine irimo imitumba isa n'igeramiwe ikeneye gusubizwa itoto na kanovera. Ni umugambi rero uzobandanya ufasha kugira ngo isi yacu isubirane itoto, reka mbere ishobore no kuzoshobora kwimbuka hajemo n'ibikorwa cyane cyane byo gukingira ibibira byo gukingira aha hantu tubona yuko hafitiye akamaro ibidukikije.
Christophe Carreta jejwe ibikorwa mu banki y'isi yose yishimiye uko imfashanyo iriko irakoreshwa n'inyungu zayo.
Ce financement additionnel de 6 millions de dollars américains est un don en fait
iyi mfashanyo nyongera y'imiliyoni 6 z'amadolari y'Abanyamerika n'ingabire y'ikigega cy'isekijejwe idukikije yiyongera ku zindi miliyoni 30 zari zaremejwe mu 2018 zatumye umugambi ukorwa mu myaka 3. Ngire ko nkeza umushikiranganji leta muri rusangi n'abakora muri uwo mugambi bagwije umwimbu kuva mu mpera z'ukwezi kw'indwi umwaka ushize bikabonekera mu bikorwa ku rubuga bishimishije. Iki mfashanyo y'ikigega cy'isekijejwe idukikije yisangije ni iki? Hejuru ibikorwa byo kunagura izi ndimwa no kuyisubiza itoto nuko azojamwe no gukingira ibidukikije muri iyo ntara yiyongereye ko niko karete yashikirije. Ibibazo byerekeye ihindagurika ry'ibihe mu Burundi n'itituka ry'isi ndimwa bikomeje kuvugwa. Imwe mu ngaruka zavyo ni iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Rusizi rugabura Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yatumye imiryango itari mike itizayo muri aya mezi ashize. Mu gihe mu mwaka ushize abantu baharurwa mu 25,000 bataye izabo bitewe n'ayo mazi nyene. Eloge Urika neza, Ijwi rya Amerika.
Tugushimire Eloge.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook w'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abanyagihugu mu gisagara cya Goma umugwa mukuru w'intara kivuye mu buraruko no muri sekitori ya Buhene mu karere ka Nyiragongo baratangiye kugaruka buke buke mu buzima bwabo busanzwe ni nyuma yuko ikirunga kigize ingaruka zikomeye muri cyo gisagara inkuru y'Idonido n'umumenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika ari Asanka Darius ari Goma.
Mu muji wa Goma usibye amashuri akazi karakorwa uko bisanzwe ikibazo kinini ni kimitingito ikomeje kumvikana Kiruzo Olive numucuruzi mu isoko rikuru rya Goma
Antuka situation ko critique sana atukuzisha
ha kigenda twaje gusama isoko kubera ko nabo twakwirirwa mu rugo natwe biracyadukomeye abantu baracyatinya kubera yuko kugeza ubu ntabwo twari twamenya ibyo twakora kubera imitingito radio nakinya yavuga ubu ubwoba abakiriya bake nibo bari kuza nibo twabonye uyu munsi akazi kakozwe neza ariko nta
kigenda
mu gace ka Buhene naho abagarutse bamwe muri bo bari kuryama hanze mu gihe abandi ku baturanyi bategereje ko leta yabafasha Jean de Dieu Mungwana ni umwe mu bahagarariye societe civile mu gace ka Goma
turi kurara kuba ku baturanyi biri kugenda buhoro buhoro ariko turacyatinya imitingito muri rusange mu karere kacu ka Nyiragongo usibye ubwoba ibindu birasangaho bigenda neza ariko turi kurindira imisada kuri leta
naho mu karere ka Kibati ku birometero bitanu na Munigi hafi mu birometero 9 uvuye mu muji wa Goma abaturage bamanutse fo bagana Igoma n'ahandi bafite ikibazo cyo kugaruka bitewe nuko umuhanda uturuka Igoma ukagana Rucuru wacisemo kabiri kuwa gatandatu nijoro David Babo yari Goma kandi atuye Rucuru
hatujue tutaishi namna gani huko makazi zetu zote
ntabwo tuzubuzima tuzagirina kubera akazi dukora ni hagati ya Rucuru n'Igoma zirirafunzwe nta kuntu twakongera kubona ibyo tugurisha kandi nta kukazi niho gatuma turihira abana amashuri bakarya bakambara ibindi kubera ako kazi leta ikore uko ishoboye kose iyo nzira bayifunguye turebe ko twakomeza akazi kacu natwe tukagira ubuzima bwiza nk'abandi
natone gisi ya kulipia atana watoto masomo
Abanyamunigi n'abandi bakozweho ni ruka rya Nyiragongo bamaze kubura icyizere bakeneye ko guverinoma yabafasha Perezida Félix Tshisekedi yoreje abaminisitiri barindwi harimo bamwe bavuka mu ntara ya Kivu ya ruguru kugira ngo bafashe mu kubarura ibintu byangiritse n'ibyaba bikenewe mu kugoboka abaturage Banda Jean-Jacques ni ministre w'ubuzima uyoboye izo ntumwa za guverinoma
Nous avons eu des échanges avec le gouvernorat, avec l'OVG et également la protection civile. L'état de besoin est établi. Nous sommes là en appui des autorités de la province pour donner et trouver des solutions. Raison pour laquelle nous sommes venus ici sur le terrain pour observer l'état de la situation. C'est dommage, catastrophique, mais la volonté est certaine. Nous allons trouver des solutions très rapides. Ben, le ministre sectoriel également ce sujet est saisi. Initiatives locales également sont perçues pour que la route soit dégagée. Vous pouvez compter sur l'autorité provinciale également sur l'appui du gouvernement.
C'est un message de réconfort parce qu'on ne peut pas accepter chaque fois que des catastrophes pareilles arrivent, mais surtout, nous profitons de l'occasion pour féliciter tous les acteurs, donc les autorités provinciales et ceux de l'alerte et de l'appui. Nous sommes là, nous allons continuer à œuvrer pour que ce problème ne revienne.
Kugezubu, gouvernement Inarayakivu iramenyesha ko hari abantu barenga 10 bamaze gupfa amazu amashuri n'ibindi bintu bitabarurwa byangiritse ikihunga cya Nyiragongo byiruka kuruka mu mwaka w'2022 Ali Asanka Darius ijwi rya Amerika
urakoze Darius abarongozi b'ikambi yanduta mu gihugu cya Tanzania bafashe ingingo y'ugutemagurira hasi ibitoke byose byatewe n'abariko barahunguka ni nkuru ya mugenzi wacu James Joven yakoreye mu ikambi yanduta ejo ku munsi wa mbere
Impunzi z'Abarundi ziyandikishije ku bushake bwazo zitahukanwa burindwi kwa kabiri no kuwa kane abarenga 500 barataha burindwi mu bitigiri dukura mu biro by'uruja n'uruza kibazo nuko abarongozi b'ikambi yanduta batanguye gutema bitoke bisigwa n'abariko baratahuka igikorwa cyo gutema bitoke ibyo batahutse mu ndwi iheze cyabaye kuwa gatandatu no kuruno wa Mungu itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu utahutse wari we wese ibiterwa vyiwe harimwo ibitoke aca babitema bakongera bakabomora inzu yahora bamwo aho boyihaye abasigaye mu nkambi baba mu nzu zimaze igihe kirekire zidasanuye kandi zishaje abasigaye mu nkambi ya Nduta babawajwe cyane n'uwo mugambi ubuzima babayemwo muri iki gihe ubona yuko ari ubuzima bukomeye cyane kandi badakundwa na leta ya Tanzania kubera itagikurikiza amategeko agenga impunzi nkuko bisabwa naho itavyemera
n'igitoke mu marayika kandi kizohembura n'undi kararengana no hanyu n'ibisigura bumva kivuga ngo tema irondi kaima ko bitavuga tutemye nyene vote tema nakundi hama nene hire nabo nyene n'uwo babibona muri bo akabona umuntu atemye igitoke nako bari batubwiye ntiturime ibigori ntitworoshe ntubirime ko twabihebye ibiharage tukabiheba ibitoke byesigara bihagaze irumva ko nko kuri impano gashiki umuntu ati wewe rero ngaha muri ho nyene baho
bari bakwiye kuturaba ko turi impunzi mbagire ko tubomerera kwinze mu bwenge bateme n'ibitoke none amasoko yose barugaye ntitugira aho twirukira naho tujya nk'ubu mbere ko ndabona panimenga n'intambara ega nko ndiko turahunguka ako tiko turahunga ubugira kangahe dusubira yatwaje tu kuka niho mbona hakaze cyane gusumba niyo twaje tu kuri basa cyari kwiriye bakaraba nyine n'icyo bado fasha kuba ari funze gato hejuru ko gutaho hataho ugomba udashaka nawe taragera gutaha arabari gumye ngaha nawe hageze ko ataha kabyumbiye akenda kiyandikisha gataha bwa rero sindi abari heje cyo bazodufasha
naho impunzi z'abarundi zitakamba minsi yose yuko zihohoterwa mu ntumbero yo kwirukanwa ku nguvu ariko leta Tanzania yoyo irabihakana. Mushikira nganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cha Tanzania George Simbachawene ari nawe ajejwe impunzi mu gihugu undwi heze yaritabiriye inama yabereye mu gihugu cy'u Burundi ku kibazo yuko leta ihohotera impunzi kugira zitahe ku bwinshi yarabihakanye ahubwo yifuza yuko impunzi zisigaye muri Tanzania zotahukanwa zose.
Suluhisho la kudumu ni mtu kurudi nyumbani kwao kama inawezekana.
Umuti urama n'umuntu gusubira mu gihugu kiwe bishobotse. Kibure kujya mu gihugu cy'ubugira gatatu. None mubona icyo gihugu kigira gatatu ari ikihe kuri isi y'iki gihe. Icyifuzo cyanjye ni uko impunzi zose zizokwemera gusubira mu gihugu cy'amavuko. Igihugu cya Tanzania abarundi n'inshuti zacu nitwobirukana. Ariko turabinginze batahe mu mahoro.
Hatuwezi kuwafukuza. Lakini tunawashauri warejee kwao kwa sababu wanakosa haki za msingi za maendeleo yao na vizazi vyao.
Impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cha Tanzania zatanguye gufatirwa ibihano kugira ngo zitahe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 aho zafungirwa amasoko rusangi yahora zihuza n'abaturanyi bazo kudasohoka ikambi kujya gushaka ibiribwa bakabukanya kubuzwa kurima udusambu duto duto mu nkambi no kudatunga ibitungwa bitandukanye byahora bibafasha mu buzima bwo mu buhungiro. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cha Tanzania, James Jovine ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze James Jovine kuri iyo nkuru.
Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Ejo ku munsi wa mbere inkino zo mu matsinda z'ihiganwa rya Basketball Africa League riko ribera i Kigali mu Rwanda zarasozewe. Amakipe azohura muri kimwe cya kane yarayamenyekanye. Mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda arabidushikiriza.
Ejo kuwa mbere nibwo harangiye imikino y'amajonjora mu matsinda mu irushanwa rya Basketball Africa League ririmo kubera mu Rwanda. Umukino washoje icyo cyiciro ni uwahuje Zamalek yo mu Misiri na Groupement Sportif de Petrolier yo muri Algeria. Uyu mukino wari ikirarane kuko wakagombye ko warabaye kuwa gatatu w'icyumweru gishize. Ikipe ya Zamalek yatsinze Groupement Sportif de Petrolier itayibabariye amanota 97 kuri 68. Ibi byatumye Zamalek y'umutoza Samir Gouda ibi ya mbere mu itsinda rya gatatu kuko yatsinze imikino yayo yose uko ari itatu. Ntabwo bitunguranye kubera ko nubundi ikipe iri mu zihabwa amahirwe yo kugera kure muri rushanwa rya BAL.
Ikipe ya Zamalek nabo bafite abakinnyi bakomeye cyane ba ikipe nationale, Anas Mahmoud na Mohab Yasser akina muri under 18 ariko akina muri NBA Academy muri Dakar, afite experience cyane ihagije yo gukina kuri niveau yo hejuru. Ndakeka abo bakinnyi bazafasha ikipe ya Zamalek kugera kure muri rushanwa.
Gutsindwa kwa Groupement Sportif de Petrolier bisobanuye ko yahise isezererwa kimwe n'andi makipe atatu yamaze gukuramo akayo karenge, ariyo Gendarmerie Nationale yo muri Madagascar, AS Police yo muri Mali na Rivers Hoopers yo muri Nigeria. Amakipe abiri yabaye gatatu mu matsinda yayo ni ukuvuga Forces Armées et Police yo muri Cameroon na AS Douane muri Senegal azazamuka nayo yemererwe gukina imikino kimwe cya kane kirangiza iteganyijwe ejo kwa gatatu n'ejo bundi kwa kane. Amakipe umunani agomba kwinjira muri quart de finale ni US Monastir yo muri Tunisia, Patriot Basketball Club yo mu Rwanda, Petro de Rwanda yo muri Angola, AS Sale yo muri Maroc, Zamalek yo mu Misiri, Ferroviario yo muri Mozambique, Forces Armées et Police yo muri Cameroon na AS Douane muri Senegal. Uko amakipe azahura biramenyekana kuri wa kabiri. Tunyarukiye gato mu mupira w'amaguru, ejo kuwa mbere habaye umukino wari wasigaye ku munsi wa mbere gice cya kabiri cya shampiyona kirimo guhuza amakipe umunani yitwaye neza mu cyiciro cy'amatsinda. Uyu mukino wahuje ikipe ya Bugesera FC na Police FC urangira Bugesera FC itsinze Police FC ibitego bibiri kuri kimwe. Indi mikino ibiri y'umunsi wa mbere yari yabaye ku cyumweru, APR FC yatsinze Espoir FC igitego kimwe ku busa kuri Stade Huye Butare, ikipe ya AS Kigali itsinda Rayon Sports ibitego bitatu kuri kimwe kuri Stade Muhanga. Umukino wagombaga guhuza ikipe ya Rutsiro FC na Marine FC kuri Stade Muganda i Rubavu wimuriwe ikindi gihe. Ejo kuwa gatatu ndetse n'ejo bundi kuwa kane hazaba imikino y'umunsi wa kabiri. Kuwa gatatu AS Kigali izahura na APR FC kuri Stade Muhanga, Espoir FC ikine na Rutsiro FC kuri Stade Kamarampaka i Rusizi. Kuwa kane Police FC izahura na Marine FC kuri Stade Bugesera guhera saa sita, hanyuma guhera saa cyenda n'igice kuri iyo Stade Bugesera Rayon Sports ikine na Bugesera FC. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti banywanyi, naha ya makuru y'aka kanya garukiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.
Yeah.